Y ni Radio Sud América. Radio Sud América mu Kirundi ni Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igisata cy'indero ni gisata gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu cyari cyo cyose. Nta gihugu gishobora gutera imbere kidafise abantu bize. Umuntu yihweje neza ibihugu byateye imbere byashize igisata cy'indero mu migambi nyamukuru yavyo. Igisata cy'indero gifise uruhara rukomeye mu mafaranga ibyo bihugu bitegekanya ku mwaka. Ibyo bihugu ntibyashize gusa uburyo muri icyo gisada, byarashizeho n'uburyo butuma abanyeshuri barangije amashuri baronka bashobora kuronka ubuzi, haba mu gisata cya leta canke mu gisata c'abikorera ku giti cyabo. Mu Burundi ibintu byavyifashe gute ku vyerekeye igisata c'indero? Abanyeshuri boba baronka inyigisho nziza mu mashuri, haba amashuri mato mato, ayisumbuye na kaminuza? Boba baronka akazi mu gihe barangije amashuri? Nuruhe ruhara leta itegekanya mu mafaranga ikoresha ku mwaka kubijanye n'igisata c'indero? Ibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Professeur Libera Ntibashira kandi yigisha ku ishure kaminuza Université Libre de Bruxelles, akaba ari no mu runani mpuzamakungu rw'Abarundi barajwe ishinga n'u Burundi, Burundi Solidarité Internationale, ari Bruxelles mu gihugu c'Ububiligi. Twatumiye kandi Victor Ndabaniwe ayoboye sendika y'igihugu y'abakozi bo mu gisata c'amashure shingiro mu Burundi, SNAPEF, mu mfunyafunyo. Twagerageje inshuro zitari nke kumuhamagara imbere y'ikiganiro, imbere ko gitangura, yamara ntitwashoboye kumushikira, yitavye telefone. Turaza kubandanya tugerageza. Tarambiranye, nashaka ndamutse umutumire wacu Libera Ntibashira kandi. Waramutse.
Mwakoze kuntumira.
Igisata cindero nkuko nariko ndabivuga, ni igisata gifise uruhara rukomeye cyane mu bihugu ivyarivyo byose, kuko atagiye gucaga gutera imbere kidafise abantu bize. Muri rusangi ico gisata ndazi ko mwagize ubushakashatsi kubijanye n'igisata cindero ku vyerekeye Burundi, muri rusangi turavye ubisigura gute gisata cindero ugiha uruhe ruhara mu kuvyerekeye iterambere ry'igihugu?
Igisata cindero novuga yuko gifite uruhara runiniya cyane muri kazoza k'igihugu, mu iterambere ry'igihugu, kuko igihugu cubakwa n'abanonosoye ubuhinga butandukanye, biba mu byo ico cyubaka amabarabara, novuga infrastructure, mu byo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, nshaka kuvuga ibyerekeye ekonomi n'ibyerekeye amafaranga, le banki nasiyonali n'ibindi, bishyira uruhare runiniya mu ba enjeniyeri bubaka ari amazu. Mu ncamake rero, igihugu gitezwa imbere n'incabwenge zanonosoye ubuhinga butandukanye. Ikindi nokongera ko ni uko abajejwe kurongora igihugu bikora ku byo bize mu mashure, bakikora no ku buhinga bamenye iyo bakoze muri ibyo bisata bitandukanye, hanyuma bagafata imigambi irashe iteza imbere igihugu mu ncamake rero igihugu ku isi yose nzima cubakwa n'incabwenge banonosoye amashuri uruharaniro ni ya rero muri kazoza k'igihugu gisata cerekeye indero.
Mwaragize ubushakashatsi ku vyerekeye gisata c'indero mu Burundi, mwo tubwira igihe mwabigize n'ivyo mwakuyemo kugene mubona vyifashe mu gihugu.
Ubushakashatsi twabugize mu gihumbi 2013 mu gihe ubutegetsi buriho bwari kubusha mu ngiro mugambi witwa Ecol Fondamental. Ico gihe twarize neza turanonosora turerekana ingene inyigisho zitunganijwe mu bihugu by'ubuseruko no kuvuga mu Rwanda, muri Tanzania, Uganda, Kenya, kubera cyane cyane bavuga yuko iyo uwo mugambi mushasha bari kwarategura mu Burundi ari kugira bigishe cyo kimwe no mu bihugu byo muri ako karere. Kugira rero dufate twerekane neza ingene ku isahani bitunganijwe, twarafashe ibihugu bibiri, ibihugu bisanzwe bicuditse n'u Burundi, igihugu cy'Ububirigi n'igihugu cy'Ubufaransa. Kugira twerekane neza ko mu Burundi inyigisho ingene inyigisho zari zitunganijwe imbere y'uko haza iyo programme nshasha bise Ecol Fondamental, yuko byari byifashe neza ko atangorane zariho. Nderekana neza yuko abarundi bose baza kubandanya kwiyongeza amashuri ntangorane bigira bagira, no kuvuga yuko inyigisho zari zitunganijwe neza mu Burundi. Novuga yuko mu Burundi byari mu bihugu bya mbere muri Afrika byari byategeshe imbere inyigisho mu bisata byose. Icyo gihe rero twasanze yuko hari ingorane nyinshi kubera imigambi leta yafashe yo kwigisha abana babivuga ku buntu mugasibyo, bica bituma rero abana benshi biyandikisha mu mashuri mugabo hakenye amashuri ntirakwiye, abarimu banonoso ivyo kwigisha badakwiye, ibikoresho, ibitabo by'abarimu n'abanyeshuri bidakwiye, programme abatezwa kwigisha zitariho. Ingorane rero zari nyinshi cyane rwose. Hanyuma rero narangije mpanura mbona nerekana neza ingene bogorora bakagira umugambi urashe woteza imbere inyigisho mu Burundi, kugira tugaruke kubera amagume Burundi bwaciyemwo akanovera karasubiye inyuma. Icyo gihe nahanura nerekana neza ingene ibintu byotunganywa kugira dusubire muri ya myaka imbere y'amagume aho inyigisho mu Burundi zari ziteye imbere cyane gushika naho zasa niziteye imbere nko mu bihugu biteye imbere bya Buraya n'ahandi. Rero mu bihumbi 2015-14 harabaye inama rukokoma ihuza abarundi bakora muri icyo gisata n'abari muri leta n'abandi, icyo bita l'état général de l'éducation, naho nyine naraterereye nderekana neza yuko imigambi bariko barasha mu ngira atayizoshika izotuma inyigisho zisubira inyuma. Mu ntamake uno munsi inyigisho mu Burundi byifashe neza gatoyi.
Ni iyihe nseguro leta yatanga mu gushiraho izo nyigisho shingiro?
Inyigisho batanga bavuga yuko ari ukugira bigishe kumwe no mu bihugu byo muri kajya karere, ariko narekanye neza ko atari byo kuko ibyo bari barashyira mu ngiro naho basi byasa bisana n'ibyo bagira muri Rwanda, n'ibyo bagira muri Tanzania, n'ibyo bagira muri Kenya, n'ibyo bagira muri Uganda. Iyindi siguro bavuga ko ari ukubwira abana bahejeje ngo umwaka w'icyenda baheze iyo Ecole Fondamental bashobore kwikorera ibyabo. Ibyo ntibishoboka kuko n'abahejeje kaminuza biragoye cyane kubikora.
Muradutunga turamutaye ku murongo wa telefone mutumire wacu, muriko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC nkuko twariko turamenyesha umutumire wacu turamutakaje ku murongo wa telefone ariko turasubira tugerageze kumuhamagara kugira tubandanye iki kiganiro cacu muri isanga.
Banywanyi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sango mutumire wacu turasubiye ku murongo wa telefone. Mariko muravuga insiguro leta yari yatanze kuyashaka kugira nkuko abandi bariko babigira mu karere ko muri Afrika mu buseruko ariko mwariko mu bitora ko utunenge mwobandanya
ego do insiguro ya kabiri bavuga yuko abana baje umwaka w'icenda bashobora kwikorera ibyabo no kuvuga kubaronga inyigisho zijanye n'ibya andaza canke kwikorera ivyabo. Ivyo rero ni ibintu nasiguye neza nderekana yuko bidashoboka na cane cane mu gihe atabari mu bariho banonosoye ivyo vyereke vya entrepreneuria. Uno munsi rero ngira mwarabikurikiranye abarundi barabikurikiranye uno munsi hariho mu mwaka uheze hariho abantu bashika 50 bahejeje umwaka w'icyenda bagiye mu ibarabara batashoboye kubandanya. Umwaka ukurikira mvuga waheze umwaka wa mbere bahejeje umwaka w'icyenda hari abantu bashika 80 bagiye mu ibarabara atacu bariko barakora. Ikino vuga ni uko leta yaratanze udushimo murabyibuka aho bahaye amakazi yabirifana ni abandi ibiro bitanu by'ubufu byo gukora nuzegira ibitumbura umutahe bahaye abo bana murumva ko ari ibintu biteye agahinda. Munca make rero ibyo bavuga yuko ari iyo nsiguro batanga ntawe yari ifashe na gatoyi je nibaza yuko harimo ibintu bya politiki kugira kubera amatora yari yimirije mu 2015 kugira abarundi baze batore ari benshi ariko uno munsi ibyo nasiguye ibyo nanditse ni ibintu byagiye habona ingorane rero zacariho ariko munyuve neza urwandiko izo nyandiko zose nandika nta sinari mfise intumbero yo kujya mu bintu bya politiki kwari guhanura ku neza y'igihugu kuko Imana yaramfashije ndashobora kwiga amashure ari nacyo gituma Uburundi bwagize uruhara runiniya mu kugira nshika mushitse ibyo rero nabigira kugira ntere agacumu k'ubumwe nubivuga mu Gifaransa ko yari nka dette morale ntezo gusubiza mu nkoko Uburundi bwanyigishije bukanteza imbere sinari nzi imigambi yo kwijya mu bya politiki kugira mvuge nabo ubutegetsi buriho oya na gatoyi kwari gutera ibyumviro birashe kugira inyigisho mu Burundi itere imbere na cyane cyane umwana wa Nyarucari ashobore kuronka ikibanza ashobore kwiga ashikane kure kugira afashe umuryango wiwe. Turaja kubigaruka ko mu ngingo zagiye zirafatwa zitorohereza na gatoyi abana b'abakene.
Murakoze, tuza ku mirongo ya telefone dufise Obed, uratwumva Obed?
Cane.
Tubwire irindi zina naho muri?
Ndi Sengiyumva Obed, ndi Bujumbura.
Mufise icyumviro canke ikibazo?
Hari n'ibyumviro ndetse n'ikibazo.
Yego.
nsha kuramutsa ubwa mbere umutubire
arabumva
ikibazo cha mbere nshaka kumubaza uwe ndetse n'izindi cyabwenge z'abarundi bagize amahigwe yo kuronka ubumenyi bwisumbuye cyane niki babona mu rurimi rukoreshwa mu nyigisho hano mu bihugu byacu ko nago rutoba ruri muri bimwe mu bituma inyigisho zidatera imbere
ubwo rurimi mushaka kuvuga uruhe
ni ukuvuga indimi z'abanyamahanga cyane cyane igifaransa ndetse n'icyongereza
yego
nkabaza ntaca nongera ngaterera ku cerekeye n'ibi byanzwe twe nariya mu bijanye n'amashuri shingiro akarorero turavuga ugaruka ruriko ruka muri no myaka nuko ugaruka nka gose nta karorero rufise mu bijanye no kwiyungunganya mu migambi mito mito ndetse niyo bayisununuye kuko bakuru babo bakwizibiza amashuri hakiri kare ata karorero bo bafise barabira ko kabamwe muri abo babarakoze ibyabo bose bicaye bariko barindira akazi bariko bagwana kuja mu bintu bya politiki kugira ngo barabe ko boronka akazi cyangwa kuja mu bindi bintu bituma bumva ko baronka akazi atawiyumvira gukora ibintu byiwe bigorana rero cyane kuri abo bana kugira ngo baronka akarorero keza ndetse no gushobora gutangura kubera akarorero bafise.
Murakoze reka
ego murakoze nawe
reka bishure mu mwishure Libera
ku kibazo cya mbere ku byerekeye ururimi novuga ko Obed avukuri rero rafite uruhara na cyane cyane mu gihe bafashe ingingo yo kwigisha indimi nyinshi zishika zine ku bana bakiri batoyi ariko subi inyuma gatoyi kera twebwe tuciga ntangora twagira na gatoyi ku bijyanye n'ururimi rw'Igifaransa twarashoye kwiga neza amashuri y'intango hanyuma rero amashuri yisumbuye hariho za programu zifasha abanyeshuri kumenya ururimi rw'Igifaransa ndibuka neza yuko twatezwa gusoma ibitabo hariho za bibliotheque twagira icegeranyo cy'igitabo twasomye umenga rimwe igitabo ku kwezi ibyo rero byasaba kunonosora ururimi uno munsi rero na cyane cyane ikuru noshimikira ko ni ingene ibintu byokosorwa ica mbere coco nuko abarimu baba mu mashuri y'intango na cyane cyane bo kwigishwa mu bitaro cyclage ingene bigisha ururimi rw'Igifaransa cyangwa icyongereza kugira bashobore no kwigisha izindi nk'ibiharuro mu Gifaransa hano shimikira kuri ku programme kuri projet iri kurafashwa na francophonie ishira hamwe y'ibihugu bivuga Igifaransa bari ko barigisha barimu mu Burundi bahiremwa barimu mu mwaka wa 5 ingene bo kwigisha Igifaransa bakomera bakigisha izindi nyigisho mu Gifaransa nk'ibiharuro iyo programme iramaze igihe kitari gito yatanguye mu 2009 hari no hanura yuko leta ikwiye ku iyo projet ikayifatanga nk'ama ikayigira igihugu igashiramo uburyo kugira abari mu bose bari mu Burundi mu myaka 3 nkine buba baheje kunonosora ingene bigisha ururimi rw'Igifaransa kuko niko koreshwa mu mashuri yisumbuye ibyo rero ikindi gikwiye gukogwa nuko mu nyigisho zitegura abarundi kuba barimu boshimikira cyane gose ku rurimi rw'Igifaransa n'icyongereza kuko no mu cyongereza kirahambaye cyane kugira abo barimu baheza amashuri bazi neza kuvuga ururimi rw'Igifaransa cyane cyane ariko rwigishwamo mu mashuri yisumbuye no kwandika Igifaransa kugira abana nabo bashobore kwiga neza atankomanzi
muntamakerero novuga yuko ururimi bigishamwo rafite uruhara niya kuko umwana tumva byose ntashobora gukurikira ibindi byigwa.
Dufise kandi David uratwumva? David uratwumva?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagaye uri?
Inahimana David namagaye ndi bugendana muri ntaya Giteka.
Yego, ufise ikibazo canke icyumviro?
Naje ndayifise byose.
Yego.
Ego tiko kumbiriza ibyo mutumira ariko aravuga keshi na keshi ariko araba ingene indero igenda imeze mu gihe cyacu cy'u Burundi. Tubona umenga itera itituka, sinzi uko bivana n'imyaka igenda iragenda cyangwa bivana n'ingene ibyigwa bigenda bitunganwa amashuri atandukanye, ariko ndibaza nk'uko abahinga bari ngaho batoza baragerageza bari ibyo bahinyanyura gucyongera bizotera bijya imbere, kuko ndiko ndaraba nk'akarorero fatiye ku bantu usanga baba bize kera, usanga abafise urudeo rw'inyabwo kumenya kandi umenga bize mu bihe ibintu atari ubuhinga bwinshi nko gusoma vyama interinete ngabukana bumenyi byose n'ibyaha, ariko ubu biriho ugasanga indero itera itituka. Icyo gituma rero nashaka nsa nk'ubutera kamo aho usanga bagiye bafise abantu bashobora kuyitura bagafasha bakarondera abantu bashobora kuza guterera mu gisata cy'indero cy'u Burundi kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza, hari incabwenge dushobora gufasha igihugu kuko barabonye yuko igihugu iyo kidafise abantu b'incabwenge bize bashobora gutera imbere bagashaka ku madiplome ku mpamyabushobozi ziri hejuru yuko ishobora gutera imbere kuko ntibashobora kubona bashobora kuronka abantu bashobora kubaserukira gutegura imigambi itandukanye mu isura bitandukanye. Icyo gituma nashaka kuvuga nti tera kamo ababishoboye abafite icyo batera mu ruhara rw'indero yuko boshobora kubikora kugira ngo igihugu kigire incabwenge ntibaduhabwe usanga bize kera aribo usanga aribo bonyine bahazogira igihe usanga Burundi budafise incabwenge z'urwego rwo hejuru.
Murakoze Libera aravuze ku vyerekeye uravye mu bihe vya none ubuhinga ko bwagiye buratera imbere nk'ubu buhinga bugezwe ko hamwe n'ubuhinga bwa internet niki, ariko ako kanovere wari kuravuga kerekeye gisata cy'indero kagatera kagabanuka bitumwa niki?
Ngomba gushimira David ku cyumviro cyaterereye. Nivyo kuri inyigisho zimaze akanovere ko mugatituka mu bindi bihugu bitera imbere kubera ubwo buhinga bwa none. Mu Burundi ingorane ziriho nuko cane cane niyo duterera ivyumviro ibyo vyumviro n'ivyakirwa. Notanga karorero mu 2014 ginozeye abarundi baba ngaha mu Bubiligi twarashikirije leta y'u Burundi imigambi n'imigabo ingene inyigisho mu Burundi zotera imbere. Muncamake yari projet twari twasavye nuzeye abarimu bamenyesheje neza none kuvuga ishuri ya mbere n'iya kabiri muri za concours examen d'etat de fin d'année y'amashuri yisumbuye twari tuza abo barimu n'ayo mashuri tuja dusa turondera abo barimu uwa mbere n'uwa kabiri tubasaba inyigisho ibyo bigisha mu biharuro mu gifaransa muri physique mu cyongereza na informatique nivyo nibayigisha ivyo rero bigisha abo barimu babiri wa mbere n'uwa kabiri twagomba kubishyira hamwe tugaca tubihereza umwarimu w'umurundi yigisha nga mu Bubiligi yigisha ari nko mu biharuro yigisha biharuro akongeramo akanovera akongeramo bimwe by'ama exercices turabitunganya neza turashikiriza leta ariko byabaye impfagusa ntaho byashitse.
Aho hari ryari ntabaciriyemo?
Mu 2014 na 2015 sikira cyane gose. Mu ncamake rero ingorane aho ziri naho oye nuko abaterera bariho abifuza yuko bihinduka bariho n'amasendika yabarimu baraterera ivyumviro byinshi cyane ariko hariho ikibazo cy'uko babyakira bakabikorera ko ku kibazo rero yabajije
inyigisho suyitituka kubera ibintu bitabikeye icambere uno munsi kubera bagiye barahindagura ibintu byinshi mu mwanya mutoyi nta programme zirashe ziriho kuva mu mashuri y'intango mu yisumbuye na kaminuza babihinduye kimwe kimwe nka ikoro fondamentale barahinduye mugaba ntibiyumvira guhindura ibyo mu wa mbere kuva mu wa mbere gushika mu gatandatu bafata basimira muri kaminuza barahindura bimwe mwumvise bya LMD n'ibindi bataravye ibyo muri ikoro fondamentale na poste fondamentale bari kubarahindura mu ncamake nshaka kuvuga yuko dushobora guhindura kimwe udahinduye ikindi kandi ubihinduye ihindura rimwe kugira mu gifaransa sonde vase communica je veux dire nshaka kuvuga inshuri amashuri y'intango na yisumbuye na kaminuza izo programme zitegezwa gukurikirana kugira umwana ahejeje amashuri y'intango abazi gukora ibi nibi 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 ahejeje amashuri yisumbuye akabazi gukora ibi nibi 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 no kuvuga amashuri yisumbuye yigereka ku byo yigishijwe mu mashuri y'intango muri kaminuza nuko nyene no kuvuga yuko uhejeje amashuri yisumbuye abazi ibi nibi nibi hamagiye muri kaminuza akabandaniriza aho yaragejeje izo rero nizo ngorane ziriho kuri programme ica kabiri ni kibazo cabarimo uno munsi ibintu biriho bizwi hari abarimo bigisha ururimi batavuga munsi gurire ngene babigenza ntabyo nzi murazi kuba bigisha ururimi rw'Igiswahili rw'Igifaransa icongereza n'Ikirundi nta murundi abarundi nibaki bazi izo ndimi zine murumva rero n'ikibazo hanjanyarutse rimwe kumwe by'indimi uno munsi kubera kuri fondamental umwarimu usanga yigisha physique akigisha chimie akigisha biology akigisha informatique nta murundi numwe ametri azi byo byose kera nta mwarimu yarenza ivyigwa bibiri no mu Rwanda notanga karore mu Rwanda nta mwarimu yigisha ivyigwa birenga bibiri ama discipline mu Burundi uno munsi birandikwa ntuze muri journal du roi de l'enseignant yaba syndicaliste harabuze ama programme nta programme ariho nta bitabo bafite bikwiye ingorane rero nyinshi kugira rero ibintu bije ku murongo abahinga twese twofasha harakwiye inama rukokoma nyakuri idahagaze ku bintu bya politiki twese tukaja hamwe tukiga neza ibyo twogorora kandi nibyo fata umwanya munini ya kuko byinshi biranditse byinshi ibyo twama turiko twakozemwo byonyaruka cane gose hama rero hakaba umugambi urashe w'ukwigisha abarimu ugutegura abarimu iyo leta ihari uno munsi ifata muri mu 2013 bashizeho iyo conference fondamental bagashiraho programme zo gutegura zo kwigisha abarimu mu myaka itatu uno munsi abarimu babakwiye
yego katubandanye yego Jean Bosco uratwumva Jean Bosco
ndabumva
irindi zina
Genge Jean Bosco muri South Carolina
ikibazo canke intererano
murakoze cyane mbanje kubaramutsa mwese
umwaramse
je cyo nashaka guterera ariko kisa nk'irimo n'ikibazo uwo mutumire wacu akurikiranye ubwicanyi bwagiye buraba kera 72 78 87 95 tabona yuko aribyo byashubije inyuma indero bigatuma abigubu bataronka ubumenyi bukwiye akurikiranye ukuntu kera abana bafise ubwenge ariko batsinda umwaka wa gatandatu cyangwa umwaka w'12 kubera batari bari mu ntwaro yari ihari ico gihe bakabatwara ibibanza bakabiha abana babategetse cyanke abana babatunzi bari ku ntwaro ico gihe none ikibazo cyanjiro kiraha ni igiki cyokogwa muri iki gihe kuko urumva twaratakaje incabwenge zari kwigisha kuko zagiye zirichwa kugira ngo abana barimo bariga ubu baronke indero nkuko kera bo bayihabwa kuko bafashwa kuko amakungu yaratangiye ifashanyo nyinshi inge nyinshi bakiga neza ninge kera zari zihari bagashobora kwiga neza kugira ngo baronke ubwenge nk'ubwo bari bafise kera canke bahabwa murakoze
mu mwishure
Jambosko ndumva ko yababaye yarabuze abantu mu 2022 kandi ibintu byumvikana nagira namubwire yuko ingorane za ubwicanyi bwabaye mu 2022 je nari nkuze burababaje nivyo ariko nivyo insiguro uno musi ariko araha igituma ubumenyi bwatitutse mu Burundi no mubwira yuko nufasha karorero kugira ndamwereke ko yihenze abaministre babiri buno munsi Janvier Ndirahisha nuwahora arongoye kaminuza mu Burundi ari ministre d'enseignement supérieur Janvier Ndirahisha yizi ico gihe ndamubuze ubu ni docteur uwo ministre d'enseignement supérieur ni muto cyane yize mu nyuma hama namugira yuko ikibazo c'indero kirengeye kuba ica politiki kuko ni kibazo kiraba barundi bose aba bahutu canke batutsi canke abatwa canke abaganwa kirabaraba nitwo gishyamo politiki na gatoyi akandi karoro no muha ntuze le président du Sénat je le vérifie il est docteur ingénieur agronome numuhutu iramo afite imyaka twatsana bangana no kuvuga imyaka 55 hafi uyize igihe cha ciwanje no muhutu muguru yaratwaye se nabindi no mwakandi karorero president du parlement pio ntavyo hanyuma no muhutu ni docteur en géographie je crois en géographie ou en démographie pardon en démographie abo bose bitse cyo gihe kera bon munja makerero icyo nzeye nzishobora guhinsigura uno munsi igitu kubera ubwicanyi bw'abaye mu 2022 aricyo gituma byasubiye inyuma na gatoyi ahubwo tu Jambosko numvise kwa mahanga gerageza duterere ibyo dushoboye byose ari iby'uburyo kugira twubake Burundi turengere ibyo bintu by'amacakubiri gushyiramo ibya politiki byose ndabigarutse ko indero mu Burundi nindero ni kibazo kiri abarundi bose kirengeye kwica politiki
dufise kandi Eric uratwumva
ndabumva neza ndabaramugije
waramutse utubwire iri zina naho uhamagaye uri
mpamagaye ndi mu ikambi y'impunzi Nyarugusu muri Tanzania ndi Eric bakanibona
ego ufise ikibazo cyangwa icyumviro terera
ni icyumviro nterera
mugishikirize
no kuvuga ikibazo cy'indero y'Uburundi indero y'abantu b'Uburundi iteri kituka urabye muri kahise urabye umutama uno munsi arashobora kuba akubwira ati gena garuke mu mwaka wa gatandatu wowe uri umwana ugeze mu mwaka wa 2023 akakubwira igifaransa ukabura icyo umwishyura ni ibintu biteye isoni na turabye kimwe mu bituma indero y'Uburundi iteri kituka no vuga yuko indero y'Uburundi politiki yaramaze kwingirira ibisata nka byose na politiki ite isubira inyuma rero n'ibyo bisata bitabitera bisubira inyuma uraze haravuzwe cyane ikibazo cy'imishahara y'abigisha gusa ubu baridoga rwose yuko imishahara yabo iri hasi rwose uraze ku mishahara y'abandi bakozi mu bindi bisata by'ubundi bushyiranganye cyangwa no muri ubwo bushyiranganye nyine barimwo usanga barabara bagasanga imishahara yabo iri hasi rwose ariko baraba bagasanga ibikorwa bakora ni birebire rwose ku bw'ibyo bagasa babona yuko umenga akazi kabo ntigahabwa icyubahiro ntigahabwa iteka kumbe nabo mu kugakora usanga bagakora nk'abikurayo haragiye haba amayegeregere muri kahise ibyo murabizi nk'abamenyeshamakuru cyangwa abandi bakunda babikurikiranira hafi ayo mayegeregere yaragiye atuma ibintu bitaba byiza mu mashure kandi nubwo ayo mayegeregere asa nk'aho yagiye aheza yagi yarahera mugabo yagi yaheze impande zose zibihurije ko nkuko bizipfuza uburyo bw'uko keshi na keshi wasanga abigisha naho baba bemeye guhagarika yegeregere bataba banezerejwe n'ingingo ishyizwe ko ijana ku ijana mugabo bagapfa kwemera kuko aribo badeye uburaro n'uburamuko icyo nubwa ni kimwe mu bisubiza indero y'abana b'abarundi inyuma hanyuma ikindi nacyo nuvuga ni uko bo uko imico atari y'uburundi itera yiringira cyane mu Burundi bifatiye ku matereviziyo no ku maradiyo biratuma nabyo nyine indero y'abana b'uburundi ishifuka mu majambo atari menshi rwose icyo nicyo jewe noshikiriza
urakoze ku cyumviro cyawe Libera ugarose ku bintu yari karavuga nk'ivyerekeye abigisha bidoga kubera bataronka imishahara ikwiye hari n'ikindi kibazo kivugwa nko mu mashure yisumbuye usanga hari gitigiri kirenge cy'umurengera cha abanyeshure mu mashure kandi badafishe n'ibikoresho bihagije aho muhavuga iki
ni nuze yari kivyavuze nivyo neza cyane gose abarimu ntibaronka agashara gakwiye ivyo navyo umwarimu harayinzara hazinuka inzigo no kuvuga yuko arataraya gaburi umwana wiwe biragoye ko yigisha umuti muri hamwe ari nico gituma hari hakwiye yuko leta ifasha abarimu na cane cane ubwa mbere bwo bakaborohereza kwigisha hafi muhira kugira ntibatange mahera y'urugendo bafata ama taxi moto canke ama bus ko ibindi bivuze kuko benshi barungika kure kubera bashyiramo ibintu bya politiki babarungika kure abarimu bafise amahera makeyi bagategezwa gufata inzu gupanga inzu kuri ama bus n'ibindi ikindi leta yofasha cyane cyane nuko umwarimu wese yoronka akademi kugira yubake inzu ishimishije mu gifaransa no vuga yuko muri materials semi durable bakaronka akademi kugira baronke uburyo aho baryama n'abatubwira udategura ivyigwa neza bakabaha akademi kukugura nk'ikinga canke moto kugira baborohereze kugira bashore kwigisha boro badafise ingorane nyinshi cyane ikindi yavuze nibyo bya politiki nishatse kugaruka ko kuko kurunga akazi uno munsi amatwa dusumira umenga ufite ikarata y'umugambwe birakorohera cyane ugaca udanonka n'akazi utazi gukora no kuvuga hari umuntu arafite impungenge yuko hari abarimu benshi baronka akazi batabishoboye ikindi yagarutse ko ni kibazo cy'indero kimwe cyane gikomeye uno munsi abarimu hari abarimu benshi turabisoma mu makuru biravugwa mu maradiyo batifata neza imbere y'abanyeshure bamwe bakanabashurashuza nshaka kuvuga yuko ivyigwa se mu ishuri gusa umwari kwa karorero nico kera cafasha nta wubaho ku mwana areze ibyo rero umwarimu atifashe neza cyangwa umudirekiteri w'ishure adatanze akarorero abana ni bagira bati niko bimeze bagaca bakora ibyo bijyanye n'imico igatituka mu byo guhindura rero muri iyo migambi yo guhindura ibyo byose birimwo bimwe bya discipline no byogaruka bakaraba ingene boroheza umwana bakamushyira ku murongo ariko rero ibi buhinga bwa none sintambamyi babukoresheje neza ahubwo bwofasha mu kunonosora ivyigwa no guteza imbere akanovera mu by'inyigisho
Joseph araduteye akamo Joseph irindi zina nahuri
nitwa Bugirimana ndi mu Rwanda
ufise ikibazo cyangwa icyumviro
na akabazo gatoya ariko muhanze mu ndamukiriza umutumire
arabumva
akabazo nari mfite iyo nitegereje mu ibi bihe uko indero y'abana ihagaze ukagereranya n'igihe cya kera.
Ndabumva
buriya uguhinduka mu bijyanye n'uburere ntibyaba biterwa n'uko abana b'iki gihe basigaye bakora ibyo bishakiye bitewe n'ariya tegeko rirengera umwana, bikaba byatuma no ku mashuri batabasha guhanwa nk'uko kera bahanwaga, bityo bigatuma umwana adakurikira uko bikwiye.
Murakoze mu mwishure
ibihe byiza.
Namwe
nabanateguye neza ikibazo. Uno munsi ingene abana boregwa nk'uko baregwa araheze nk'imyaka 40-50, ni ukuvuga yuko ibintu byose biratera imbere, ahubwo igikomeye ni uko abatwara amashuri, abarimu, abadirekiteri n'ababyeyi bokorana kugira bigire hamwe ingene abana boregwa muhira bakaregwa no ku ishuri. Nshaka kuvuga yuko bokumvikana ingene bashabana ku murongo. Mfate akarorero ku migambi iri kurafatwa mu Burundi yugusaba ko yugutegeka yuko umwana atotereka imishatsi yatodefiza n'ibindi nk'ibyo. Ibyo ni ibintu byabaraheze imyaka 50-60. Uno munsi umwana ateza kwidegembya munyuve neza ashaka kuvuga ko ari kuri gukora ibyo yishakiye byose. Oya, mugabo hari imyaka twese twaciyemo bita adolescence, umwana bakeneye kwerekana yuko ariko arakura mugabo atarinza karindi. Ibyo rero nibyo abajejwe amashuri n'ababyeyi boyaga ingene borera abo bana, nibyo biba ngaha mu bihugu bya Buraya na cyane cyane mu mashuri atunganijwe n'amasengero. Barakurikiza neza umwana, baramubwira ngo yambara, muga ntibamubuza kudefiza, ntibamubuza kwambara amaherena, ntibamubuza nibyo hariho amajipo atemewe cyangwa amakanzu atemewe. Ibyo rero ni ibintu byo kwigira hamwe ufatiye ku gihe cya none, nta guhotora abana kandi nta kubareka ngo agire ibyo bishakiye. Mu ncamake rero ibyo byo yagwa hagati y'abajejwe kurira abana, ababyeyi n'abarimu n'abadirekiteri b'amashuri.
Murakoze. Bartelemy, watubwira irindi zina, aho uri, ikibazo cyangwa intererano?
Ndi hano na hantu ku mutumba wo ku Mana muri zone Nyagisozi, komine Busoni, intara ya Kigondo.
Mu Burundi?
Mu Burundi. Icyo nagomba kuvuga rero, alo,
ndabumva.
Icyo nagomba kuvuga rero, nariko ndavuga ku bijyanye n'imbero y'abana ko yaratitutse cyane, ariko atari kubera abana, ari kubera abarezi n'ababigisha. Uwo mutumire yigeze kuvuga yuko kuva mu 60-60 n'akandi yari ahari kandi yiga, ni ukuvuga jewe byarananiye kuyiga kuko nateye nteshwa n'ibintu byabaye 2022. Ni ukuvuga ko rero abarimu batwigisha hariho imyanya batanga abanyeshuri bose bakabihanira kuvuga Ikirundi, bose bakavuga Igifaransa, bakavugana mu Gifaransa kandi babaha n'amanota. Ariko ubu abarimu b'iki gihe mu kwigisha araba ku isaha isaha niyagera Imana yo ntikagera nota nitahira, ibintu byo gukurikirana abanyeshuri no kubikurikirana neza kare na kare barabigisha na pronosiyansi bakamenya ingene bavuga Igifaransa. Ariko kugeza ubu nimba ari amajambo abarimu babigishirije mu ishuri biba bihereye aho nyine, ntibabikurikirana ubwo rero yaratitutse. Ni nacyo gituma n'umwana yiga mu mwaka w'icyenda jewe naho nubamaze iki gihe ndashobora kumuha amajambo ashobora kuvuga akamunanira kuvuga neza, nibaze nk'umwana yiga mu mwaka w'indwi ukamubwira ati andika izina bita Carolina ujyanikire Igifaransa, ntarishobora. None wumva ko ariko biri barika bica he, wumva bene ibyo bintu rero natwe biracyabaza mu bana bacu, tubona ko badakurikiranwa neza. Niyo mpamvu ucusanga ashobora no kwiga kagera mu 12 wamubaza ikintu cyo mwaka w'8 ntakimenye kuko yahatiye kuri magendo wagenda ntiyabikurikira neza ngo abimwigishe neza umva rero kabisa yari neza n'yambe bisubire
murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku byerekeye igisata c'indero mu Burundi aho turi kumwe n'umutumire wacu Libera ntibashira kandi Libera witegereje amafaranga leta itegekanya ku mwaka ku byerekeye igisata c'indero arakwiye
oya nakwiye na gatoyi nakwiye kuko mu byegeranye n'ico kicegeranye nagize mu 2013 na nabigarutse ko nderekana uburyo leta ari ikeneye mu gushyira mu ngiro uwo mugambi wa ecole fondamentale icyo cyegeranyo cyari cyagizwe n'abahinga bari n'umugwi wari ushinzwe kwiga ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi ibitigirire byarerekana neza yuko amahera adakwiye na gatoyi uravye imigambi nivyari bikenewe uno musi rero uravye neza igisacha cindero ukaraba ama reforme ya ariko arashigwa mu ngiro asaba uburyo bwinshi cyane usanga rero amafaranga bitajanye nivyo bitangaje kugira imigambi udafise uburyo ni ze bitangaje cyane gose uhereye muri kaminuza za LMD niki zisaba yuko haboneka ibitabo byinshi muri za biblioteke bisaba yuko abanyeshuri bashobora kuronka amamashini bakorera ko na connection internet bisaba yuko hanzeye abahinga mu bya informatique no kuvuga dezinformatisien bacha batunganya ama machine n'ibindi ugiye muri ecole fondamentale kubera abana ari benshi uburyo bwaraduze ibyo rero biterateranije usanga ntunzeye amafaranga leta ishya mu gisata cy'indira ari make cyane gose
murakoze
na cyane cyane kino kongera ko nuko n'imfashanyo yava hanze kuko nk'ubigi barafasha cyane gose mu gisata cy'indero bwararumvikana abarimu muri nuze muri za kaminuza bakaronga amaproduction iki muri laboratoire n'ibindi ivyo byarahagaze bigatuma rero hasigara ikinogo kininiya muri na cyane cyane muri ya nuze ikintu bita fonds commun de l'education dukuvuga amafaranga nagasandugu ibihugu bitari bikeye byashiramwo uburyo bwo gufasha mu gisata cy'indero leta y'u Burundi gaca irangura imigambi yose ayo mahera yagabanutse cyane rero murumva ko byoroshye na gatoya.
Murakoze Jean Claude uduteye akamo. Jean Claude uratwumva?
Murahwe neza muvandimwe wanjye naradirwe ibi bya Amerika tukunda turi benshi abanyarwanda muri rusange.
Yego watubwira ahuri
ndi ngoboka Jean Claude musangwe ni ambasaderi wanyu hano mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa ni mu mudugudu wa Ruhema ya mbere.
Ikibazo cyangwa intererano
nk'uko bisanzwe rero ndi umukunzi wanyu kandi ni ambasaderi wanyu ubagezaho amakuru ko abayiriwe hano mu burasirazuba.
Yego mufisa akabazo cyangwa intererano
iriwe neza ubwo uko bimeze ni ukuvuga ngo ukuri urwaruka ni ibintu byiza cyane kuba abana burya nibwo buzima bw'igihugu kandi ni naho umusingi w'igihugu mu iterambere. Mbanje kubashimira natwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni ukuri urubyiruko ruri mu mashuri ruri kwitabwaho ruhabwa za mudasobwa igihe zibafasha mu mashuri yabo n'imyigire ya buri munsi n'abandi nabo baba batarabageza igihe cyo kuba bajya muri ayo mashuri nabo bakabasha kubakurikirana mu ngo ntihagire umwana ugaragwaho imirire mibi bakomeje kuyica kugira ngo byibuze nibanazamuka bageze hejuru bagiye gutangira amashuri bazatangire bameze neza nta kibazo kirimo kubera ubuzima bwiza baba barabitayeho mu mezi mu myaka itanu yabo ya mbere bakivuka bakabasha gukura neza. Muri iki gihugu cy'abaturanyi nk'iyo nsanganyamatsiko mwagarutse uyu munsi y'abana baho kuno bagomba kwitabwaho n'ukuntu bafashwe muri rusange cyane abagira nuko nabo rwose bagerageza bagafata abana neza kugira ngo babashe gukura kandi urwo umwana niwe musingi w'iterambere umwana umwitaye hakivuka kugeza igihe akuriye akageza mu myaka y'ubukure biba ari ibintu byiza cyane n'ubwenge bwe bugenda neza kandi no mu mikurire ye nagwingire muri make ntagashobora kugwingira urumva ko ari ibintu byiza cyane kandi cyane bakabitaho mu mashuri.
Murakoze.
Ubwo nibyo nabwira uwo mutumire rwose kandi turabakunda hano mu gihugu cy'u Rwanda kabisa, ni nayo mpamvu zako tugomba gutanga ibitekerezo nka ambasaderi banyu duherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu na n'urwo indabije abana nawe wenda mu mwanya ku murongo mwamubona nawe akabagezaho ko i Kigali hire tukumva uko bimeze.
Murakoze.
Namwe murakoze kunyakira. Ni ngombwa Jean Claude Murasazuba w'u Rwanda ambasaderi wanyu.
Murakoze. Mutumire mwavuze mwatanze ibitegiri by'abana bahejeje nka amashure shingiro batahiye mu ibarabara sibo bonyene muri ayo amashure gusa haravugwa ko nabarangije na za kaminuza badashobora kuronka akazi niki hiye kibazo ivyo bishobora gutera kubijanye n'iterambere ry'igihugu
kubijanye icamere cyo cyo kujya n'iterambere ry'igihugu narakubesha nafite impungenge dufashe mu myaka 10-15 cyangwa 20 uravye inyigisho ziko ziratangwa ukaraba ubumenyi abahejeje kaminuza baba bafise usanga rero tukaca dufata turaba muri kajya karere kibugu by'ubuseruko ico bita integration sur régional ababanyi bashobora kuza gukora i Burundi bagakora ibyo bashatse byose hari impungenge yuko mu myaka iri imbere Burundi buzogira ingorane ikomeye cyane kubera inyigisho zitangwa zikwiye umwana heza kaminuza uno munsi ataca azi gukora muti kubera iki kubera murazi yuko habaye ibya RMD uno munsi abana biga imyaka 3 gusa muri kaminuza ariyo yitanuze bakaroreya kera yari kandidatura ni ico kibina kandidatura aweje imyaka 3 nacuzi gukora hariho uno mwaka barabaheruka kugurura ico bita ama master kugira babandanye ariko bashoboye kwakira abashika 500 mu ncamake rero hanyuma naho nyine abo 500 ntituzi ko azoronka amahera bariha kuko ni hagati y'ibihumbi 500 n'imiliyoni 3 babana banyarucari murumva yuko badashoboye kuriha ayo mahera nk'uwiga iby'ubuganga ateza kuriha ku mwaka imiliyoni 3 kugira ashoboye kubandanya iby'ubuganga jaje kuvuga rero yuko ibijanye n'akazi hari kibazo kininiya cyane gose kubera izi ngurane ziri mu gihugu igihugu gikenye ntuzeye ibyo bita mu gifaransa todo ku wasanse mu Burundi uno munsi ni munsi ya zero ibyo bigaca bisigura yuko atabikogwa activite economique bishobora gutanga akazi ziriho icyo novuga ni uko hakwiye ihindurwa ry'ibintu byose na cyane cyane amahoro n'umutekano bikagaruka mu Burundi kugira bahora bafasha basubire gufasha bahora bikorera utwabo bashobore gukora utwabo kuko benshi barugaye ibyo rero nizo bizotuma abana baje amashure baronka akazi ikindi kikwiye guhindurwa ni ntuzeye nuko mu nyigisho zihindurwa zikaba zigigisha imyuga abana kugira baronka akazi byoroshe aha hari kisata tavuze cerekeye inyigisho y'imyuga za ecole technique murazi neza yuko igihugu cubakwa n'abatechnicien nshaka kuvuga mu France la classe moyenne uno munsi mu Burundi hari abantu batunze cyane gose n'abakenye hagati ntabariho iyo classe moyenne ntayiriho ari cyo gituma rero o kwira bihinduke nuko inyigisho zijana ni ibikenewe mu gihugu kugira abahejeje bashore kuronga kazi ego ni na politike rero yo gutanga kazi.
Ico kibazo c'abanyeshuri baheza amashuri ntibaronka kazi ni kibazo ntikiri mu Burundi gusa no mu karere ka Afrika, aho twama twabonye abo bantu baheza amashuri kubera kutabona iyo baja, batabona ibihe biri imbere, baca bita mu ngorane bagerageza kuja iburaya, benshi bagaherera mu bugaragwa bwa Sahara no mu kiyaga Mediterane. Icho kibazo muri rusangi mubona nike cokogwa kuvyereka amareta muri Afrika, kuko abategetsi muri Afrika barakunda guterana amajambo n'abantu b'incabwenge bagumye b'abanyafrika bagumye hanze bagaterana amajambo bavuga ku kibazo kiri ku ruhande rumwe no kurundi. Muri rusangi mwo bivuga kwi
muri rusangi nuko ibihugu bya Afrika byose byo virasirimwe natwege twese no kwita turi mu community diaspora tugafasha kugira habe icyo twita umugambi urashe w'ukubaka ibihugu byacu byotuma abo bagomba abo baza bibaza basa nabiyahura bafashirizwe mu bihugu byabo. Ibyo rero amareta ariho adafashe imigambi irashe ngo cyane cyane batsimbataze amahoro n'umutekano tusabikanye itu amatungo y'igihugu kuko hari Burundi n'Ukenye n'ibindi bihugu byo muri Afrika ntibimurabizi neza tufashe nka Kongo n'ibindi n'ibikenye gatoyi mugaba amatungo aja mu minwe y'abantu bakeyi na cane cane akaja mu minwe y'abanyamahanga ivyo rero nti na mutu uriho tutaronse abategetsi bakunda ibihugu byabo bitaho abene igihugu bitaho ineza y'abanyagihugu bose ariko rero twese twofasha kugira ko mu Burundi twogira mahoro imana kaduha akagaruka twofasha kugira twubaka Burundi butere imbere.
Hasigaye mu mwanya mutoyi nashaka kugira murangize mwobwira bari ko baratwumviriza ku vyerekeye gorona n'impuza makungu rwanyu Burundi Solidarité Internationale ivyo mukora muri rusangi ni ico mugerageza gufasha.
Ego gorona ni ruhurikimwo abarundi ari ku isi yose abarundi bahagariswe umutima n'ingorane ziri mu gihugu ivyo rero turiko turafasha ni byinshi cyane novuga tuko dufise imigwi iri kwirakora kuvyerekeye kazoza k'igihugu mu bisata nko mu vyindero nko muri ivy'ubuganga nk'ivy'ubutungane kugira tuze duterere bimwe birashe ico dokwita plan Marshall y'u Burundi kugira butere imbere. Ikindi dukora nuko turonse uburyo turafasha nzeye yabagwa impunzi mu buryo dufise sino kwinjira mu bivuga mu ncamake nuko hariho ni komisiyo humanitaire ifasha nk'ubu turafite imigambi yo gufasha abana badashobora kuja mu mashuri kubera babuze ibikoresho cyane cyane bari mu buhungiro zotera kama abarundi bose kugira dushigikire bene wacu bagore mu makambi ari Tanzania muri Kongo mu Rwanda no muri Uganda. Ikindi turakorana ni n'ayandi mashyirahamwe nk'ejo bundi mu kwezi kwa kabiri
murangize
murakoze
murakoze ya mutumire wacu Libera ntibashira kandi yigisha ku ishuri ka Minuza Université Libre de Bruxelles akaba ari mu runani mpuza makungu rw'abarundi baraje gushinga no Burundi Burundi Solidarité Internationale ari Bruxelles mu gihe cyo bubirigi. Twari twatumiye kandi Victor Ndabaniwe ayoboye sendika y'igihugu y'abakozi bo mu gisata cy'amashuri shingiro mu Burundi SNAPF mu vunyapfunyo, ariko twagerageje inshuro zitari nke kumuhamagara ntihitabye telefone. Dushimiye rero mwese mwagize uruhara muri iki kiganiro, abaduhamagaye bagashikiza ivyiyumviro kabaza n'ibibazo, namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro muri sanga mugire ibihe byiza mubandanya kudukwikirana mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.
ni radio ijwi ya Amerika.